Ini radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, mu Rwanda ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Fide Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza. Ingingo zo genzi z'amakuru: abaturage bo mu murenge wa Nasho mu Rwanda barinubira leta ko yabategetse gutema imyaka yabo.
Kuki batemaguye imyaka? Muzi imibereho yanjye, ndi n'imfubyi kandi najya na kirengera, mukaba mubona ibyakagombye kundengera mukaba mubishyizemo abantu bakabitemagura, ni ukubera iki?
Uyu ni umwe mu baturage ba Nasho mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ubutegetsi bwo buvuga ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi.
Guhinga mu ifamu ntibyemewe, guhinga mu ifamu ni ikosa, ni imikoreshereze mibi y'ubutaka. Tumaze kubibona rero, twebwe twarabahamagaye tubategeka kugenda bakabyikuriramo ubwabo, kuko babikoze babizi, barenze ku nzego zose bakoranye inama nabo.
Uyu ni Madame Consore Kanzayire, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nasho. Mu Burundi, leta irabeshyuza abavuga ko idashaka ibigano n'abatavuga rumwe nayo.
Mu makuru yo hirya no hino ku isi, muri Afurika, Niger yataye muri yombi umuntu ugikekwa ko ari umwe mu bayoboye abagwanyi bahitanye abasirikare b'Abanyamerika 4 mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze.
Umuyobozi w'ikigo CIA cy'iperereza cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mike Pompeo, yagiye i Pyongyang rwihishwa kubonana na Kim Jong-un.
Israel irahimbaza uno munsi imyaka 70 imaze ishinzwe. Mugume kuna maradio yanyu, aya makuru rero turagaruka ku mukanya gatoya. Amakuru yo hirya no hino tuyahereye kuyerekeye igihugu cya Siriya, aho umugwi wa mbere w'ishyirahamwe mpuzamakungu NU warujejwe gutegura abajejwe gutoza mu gitero kivugwa ko cakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu gisagara ca Duma muri Siriya, wakiwe n'amasasi na bombe igihe wari mu gikorwa co gutororokanya amakuru muri ico gisagara. Ivyo vyabaye ku munsi wa kabiri uwo mugwi waciye ugaruka ku mugwa mukuru Damas. Amakuru yatangajwe n'ishyirahamwe avuga ko ata muntu n'umwe mu bari bagize uwo mugwi yakomeretse muri ico gitero. Abahinga b'urwego rujejwe kuziririza ibigwanisho bikoresha imyuka y'ubumara bashaka kugendera ikibanza igitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara kivugwa ko cabereyemwo ku itariki zine z'ukwezi kwa kane. Icyo gitero cishe abantu 40. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse vyagirije leta ya Perezida Bashar al-Assad kuri icyo gitero, mu gihe Uburusiya na Siriya biguma bivuga ko ata gitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara cabaye. Abajejwe itohoza kuri icyo gitero bashitse muri Siriya ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Niwo munsi Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza vyagira ibitero vy'amamisire mu bibanza bitatu bikora ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara muri Siriya.
Imyiteguro y'inama hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yateye intambwe ndende pe. Uyu munsi Perezida Trump yatangaje kuri Twitter ko diregiteri wa CIA n'ikigo cy'iperereza cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho diregiteri wacyo ni Mike Pompeo, yagiye i Pyongyang rwihishwa mu cyumweru gishize abonana na Kim Jong-un. Perezida Trump ati iki kiganiro cyabaye cyiza, bavuganye ku nama yacu. Avuga ko ashobora guhura na Kim Jong-un mu kwezi kwa gatandatu cyangwa mbere yaho imyiteguro nikomeza kugenda neza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kandi ko yahaye umugisha Korea y'Epfo kugira ngo iganire na Korea ya Ruguru ibyo kurangiza burundu intambara yabo. Iyi ntambara hagati ya Korea zombi yabaye kuva mu 1950 kugera mu 1953. Amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari iyoboye ingabo z'umuryango w'abibumbye, Korea ya Ruguru n'Ubushinwa bwari bufatanije na Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru nako mu ntambara. Nta masezerano yo kurangiza intambara yigeze abaho. Bisobanuye rero ko intambara igikomeza hagati ya Korea zombi.
Igihugu cya Israel kirahimbaza uno munsi imyaka 70 kimaze gishinzwe mu kwerekana ingufu zacu za gisirikare n'intambwe zikomeye mu by'ubutunzi kimaze gushikako. Ivyo ni mu gihe Israel ihanganye n'abansi mu karere n'ibibazo hagati mu gihugu. Abanya Israel bari misi mikuru kuva zawari misi mikuru kuva no munsi kwa gatatu kumuhinga magushika ejo kwa kane kumuhinga Israel yashinzwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1988 yamariyo tariki himbazwa muri kigihe hisunzwe ikiranga misi cy'aba Hebrew mugihe Israel ari kwitegura ibirori byo kwibuka itariki yashingiwe ko yagabishije kwishobora gutera igihugu cha Iran biziran urunuka. Iran yatangaje ko igitero Israel yagize mu kibanza cayo muri Syria kizotegerezwa kuronka inyishu. Ivyo vyatangajwe na Akbar Velayati, umujanama w'umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ivyo ni nyuma yuko abanya-Iran indwi bafuye mu gitero cha Israel. Kuva ingwana itanguye muri Syria, ibitero bitari bike vyitiriwe Israel vyarakozwe muri ico gihugu bikoresheje indege z'ingwano. Yamara nkuko bisanzwe Israel ntiyigeze yemeza canke ngo ihakane ivyerekeye ivyo bitero. Yamara mu kwezi kwa kabiri Israel yaremeye mugabaye ubwa mbere ko yagize ibitero vya mamisile mu bibanza by'igihugu cha Iran muri Syria inyuma y'uko indege itagira umudereva ya Iran yinjiye mu kirere cha Israel. Tuze mu karere ka Afrika aho abanya Zimbabwe bahimbaje umunsi w'ukwikukira w'igihugu cyabo. Bahimbaje uwo munsi mu gihe bahanganye n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi bibandanye. Ivyo bibazo birimwo ukubura kw'amafaranga n'urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane. Ibitari ibitaro bikomeye vya leta mu gihugu vyarugawe inyuma yuko leta yirukanye abaforoma n'abaforomakazi barenga ibihumbi 16 birukanywe kubera bari baragize bagararije akazi mu kuvuga ko imishahara yabo iri hasi kandi uburyo bakoreramwo budashemeye. Mu gihe amatora ya mbere y'inyuma y'igihe cha Mugabe ariko agerageza aregereza muri Ntunga, bamwe mu banyazimbabwe barafise umwizero, abandi bari ruhutsa kubera ubwa mbere bahimbaje uwo munsi w'ukwikukira Robert Mugabe atariwe aramutswe igihugu. Ku munsi nk'uwo Mugabe igihe yari perezida mu majambo akarishye yashikiriza yakunda kwifatira mu gahanga ibihugu byo mu burengero bw'isi n'abatavuga rumwe nawe. Perezida mushasha wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yemeye gutunganya gushasha inzego z'igihugu no gusubira kuvugana n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Yatangaje kandi ko ashaka kugarukana igihugu ciwe mu muryango w'ibihugu bigizwe ahanini n'ivyahoze bikoronijwe n'ubwongereza Commonwealth. Ivyo inyuma yuko Mugabe avuye muri uyo muryango mu mwaka w'2003, Bwongereza bwatumiye Zimbabwe kabururorezi mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta ya Commonwealth iri izoba muri yindwi.
Muri Afrika y'Epfo, urukiko rw'ubujurire rw'Johannesburg rwemeje igifungo cy'imyaka 3 ku mugore w'umuzungukazi witwa Vicky Momberg w'imyaka 49 y'amavuko kubera ivangura moko. Mu kwezi gushize urukiko rw'ibanze rwari rwampamije ibyaha byo gutesha agaciro ikiremwa muntu kubera gutuka umupolisi w'umwirabura rumukatira gufungwa imyaka 3 maze arajurira. Muri ibyo bitutsi harimo ijambo kafir yakoresheje inshuro 48 zose ubwo hari mu 2016, nyamara uwo mupolisi yaraje kumutabara yagize ingorane z'imodoka ye. Nkuko umucamanza yabivuze asoma urubanza, kafir rikoreshwa n'abazungu muri Afrika y'Epfo honyine gusa bereka birabura ko babari hejuru kandi babanga. Ati iri jambo ryibutsa urugomo rwaranze amateka y'igihugu, ubwicanyi, kwambura birabura umutungo wabo no kubapfobya. Nubwa mbere ubucamanza bwa Afrika y'Epfo bufunze umuntu kubera ibitutsi by'ivangura moko. Ubusanzwe babo bantu bahamwaga nibyo byaha bahanishwaga ihazabu.
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC. Naho muri Niger igisirikare cyaho cyarafashe umuntu yikekwa ko ari umwe mu bayoboye abagwanyi yariko akurikiranwa. Ivyo ni nyuma y'uko umutego uhitanye abasirikare b'Abanyamerika bane mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Ayo makuru yatangajwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Niger Eric P. Whitaker ejo kuwa kabiri. Ambasaderi Whitaker yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko atazi izina ry'uwo muntu yikekwa apfunzwe muri iki gihe. Yamara umutegetsi mukuru w'inteko z'igihugu cya Niger yizeye ko uwo muntu ari umwe mu bayobozi bazwi b'umugwi w'intagondwa.
Muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. muje no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvewa.com, muje no kuri Facebook mukurikire aya makuru turimo tubagezaho. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda abaturage bo mu murenge wa Nasho ni mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba bw'igihugu barinubira leta igiye kubicisha inzara yabategetse gutema imyaka yabo irimo amasaka yarashigaje amezi abiri gusa kugira ngo abe yeze, imyumbati ndetse n'indi myaka. Ubutegetsi bwo buvuga ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi. Baganiriye rero na mugenzi wacu Eric bagira ubusa wanyarukiye Nasho kureba uko ibyo bibazo bimeze, yazanye iyi nkuru.
Kuki batemaguye imyaka? Muzi imibereho yanjye, ndi n'imfubyi kandi ntajya na kirengera, mukaba mubona ibyakagombye kundengera mukaba mubishyizemo abantu bakabitemagura, ni ukubera iki?
Nijwi ryuje amaganya umwe mu batuye akagari ka Rubirizi mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Ubutegetsi bwabatemesheje imyaka ku ngufu bubashinja ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi. Ni mu mudugudu wa Masiza hari hahinzwe ibishyimbo, amasaka, imyumbati n'ibijumba kuri hegitari zibarirwa muri 30. Biravugwa ko bari abaturage babarirwa mu 100 bamwe ngo bakodesheje abafite amasamba abandi bakahahinga bacungira banyiraho. Uyu wadutambagije hatemwe amasaka yarafite umusaza yacungiraga isambu aratubwira uko byagenze.
Nacungaga iyo famu nyirayo ntago bari kumubona, banca amande y'ibihumbi 10. Maje kuyatanga ubwo none ubukeye mu gitondo bwangira ngo ni amande wenda baratubujije kuzavamo. Wendi imyaka yeze ukirebwaho mu gitondo bati nukurandura tubyita ibikino, mbese bazana umuganda abaturage batemaho babona bari kwangiriza baratwahukamo bati mwebwe mugende mwitemere amasaka yanyu utera yatema nukumufunga nta mandi 300 n'ugutema twese dutema.
Imyaka yatemwe kuva ku itariki enye z'ukwezi kwa kane yarimo amasaka yari yaratangiye gusambura buramezi abiri ngogere. Abari bahinzemo batubwiye ko ku munsi wo kuyatema bahagarikiwe n'ubutegetsi mu nzego z'ibanze kumwe n'inzego z'umutekano, ariko ngo hari abagiye babura amaboko yo kwitemera imyaka kandi byabagizeho ingaruka.
N'ubu narahamutse ibyo nahaboneye nta n'ubwo nzongera guhinga kuko abantu batandatu mfite nta bagaburikize ko bayatemye.
Uriya mugabo uri hariya hirya nyine muzamukanye bahagaze mu isambu, abayobozi babahagarikiye baratema, bashyiramo n'abakozi banabahemba pe kandi gutema imyaka bahinze. Ngiye numvaga nta mbaraga nawe zo kujya gutema, ariko uzi kuba warahinze uzi n'inzara ugiye kuzahura nawe ukajya gutema imyaka.
Ijwi rya Amerika rigera hatemwe iyi myaka yahasanze abashumba b'inka n'ihene birwa baragiye. Kuri bo babonye ubwatsi, twabonye kandi abana birwa batunda ibishakashaka ku magare bajyana mu biraro by'amatungo iwabo mu rugo. Twabonye kandi amabaruwa bamwe bagiye bahabwa n'umurenge bahatira kwitaba igihe babaga binangiye gutema imyaka. Aka ni agacu ubusanzwe gakunda kwibasirwa n'uruzuba kuba imvura yari yaguye muri iki gihembwe cy'ihinga bengo byara amahirwe ku bahinzi ariko yabaciye mu myanya y'intoki. Kuva kuri uyu wa kabiri dushaka ubutegetsi ngo twumve icyo butangaza kuri iki kibazo nta makuru ahamya buturukaho. Ubwo twari ku murenge wa Nasho nyuma ya saa sita twahamagaye Madame Konsore Kanza y'irutegeko uyu murenge maze atubwira ko yari mu bibazo by'abaturage. Kuri uyu wa gatatu nabwo mu masaha ya mu gitondo yatubwiye ko yari akiri muri ibyo bibazo by'abaturage, gusa dusezeranya ko nyuma y'iminota 10 yatuvugisha.
Ni umwanya muto mfite abaturage ndaza kuguhamagara nk'umuguka, mfite abaturage hano nakiriye mu kibazo ndimo gukemura.
Kuva ubwo telefone ye yagumye ku murongo ariko ntiyigeze yitaba. Twakomereje kuri Bwana Fred Mufuruke, guverineri w'intara y'Iburasirazuba, amaze mu masaha 5 za mu gitondo mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko barimo bibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Tumubajije igihe twaza kuvuganira ntacyo yasubije. Ku masaha y'igicamunsi twakomeje kugerageza izo nzego zose, yaba Kanza y'urutegeko umurenge wa Nasho ndetse na Mufuruke utegeka intara y'Iburasirazuba nta witabye. Icyakora Bwana Muzungu utegeka akarere ka Kirehe yaje kutwitaba amaze tumwibukije ko mu gitondo twamuhaye ubutumwa busobanura impamvu twamushakaga, atubwira ko atabubonye. Twatunguwe no kumva sa n'uvuga ko iki kibazo ari gishya mu matwi ye. Byihuse yahise akupa telefone atubwira ko agiye kubanza kumenya uko bimeze.
Ndaza kubikurikirana ndebe.
Ntabyo muzi se?
Ndaza kubikurikirana mu nyamakuru yabyo neza.
Twe twari tufite amakuru ko mubizi.
Nyamara mu minsi mike ishize Madame Kanza y'urutegeka Nasho yabwiye Radio Izuba ikorera ikibungo ko mu gutema aya masaka byatewe n'uko abaturage barenze ku mabwiriza, kuko ngo n'ubutegetsi bw'akarere bwabakoresheje inama bunabandikira ubugira kabiri bubabuza guhinga aho korora ariko babirengaho.
Guhinga mu ifamu ntibyemewe, guhinga mu ifamu ni ikosa, ni imikoreshereze mibi y'ubutaka. Tumaze kubona rero twebwe twarabahamagaye tubategeka kugenda bakabyikuriramo ubwabo, kuko babikoze babizi barenze ku nzego zose bakoranye inama nabo nta kundi rero muturage nyine tubagira ko bagomba kubikuramo ifamu kabifamu
iki gikorwa nticyarakaje abatemeye imyaka gusa ahubwo n'abaturanyi babo barumiwe
cyangwa tubabaje natwe tutahinze yo kubera ko iriya myaka yari gutunga abantu benshi
kubatemeye imyaka bati
ingufu bashizemo mu gutema niyo bazishiramo mu guhagarika byari gukunda
ko mvuga zo batwandikiye bazikwandikira ngo duhagarare guhingamo Inde urojya guhingamo
umuturage ntago yarime isaka ari bibe amasaka arinda merage kubagagwa amasaka arinda haci ingingo arinda nasambura umuyobozi atarabimenye
akarere ka Kirehe batemesheje abaturage imyaka ku ngufu mu gihe gakunze kwibasirwa n'amapfa zahaza batari bake mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo izwi rya Amerika yabagejejeho amakuru ku baturage bugarijwe n'inzara bahabwa ibiryo mu mirenge ya Zanyamugari n'ahandi abaturage bakagace kanashoka temwe imyaka nabo baravuga ko nanuba bakenye bagihabwa ibiribwa
muri imisi twafataga ibigori hari ahakurya ku murenge uretse ko byafataga bake
kira kimwe ntabwo gitangwa na buri wese bareba wa musaza umwe utayishoboye bakaba ari we baha ni kira kimwe kibigori n'iki bishyimbo ntibabirenze umudugudu bakorama nk'abantu nka batatu
aha bagira ubusajwe rya Amerika ikirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda
urakoze Erika kuri iyo nkuru mu Burundi umuntu umwe yaraye akomerekejwe na grenade yatewe n'abantu bataramenyekana mu ikambi impunzi z'abanyekongo y'umusasa muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi izo mpunzi zisaba ko abajeje umutekano bo kongerezwa ni nkuru y'umenyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze
Eluki Ngwasha umwe mu mpunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu ikambi ya Musasa niwe yatewe grenade iramukomeretsa cyane uyu mukenyezi yari hafi yaho iyo grenade yaguye arigana uko vyagenze
umuntu yaravuye ahantu yinjira mu nzu waze kwinjira mu nzu asanga abana ntabariho ahamagara umwana umwe kinwino ntagutuma ikaramu agiye kumutuma ikaramu mukiwe nawe yicaye mu gikoni ariko arateka aza yumva mu nzu irariputse atazivuye igranade umugore yamayiruka azi yuko bivugiye ahandi ageze ngo ashike mu nzu asangana umugabo ariko aragaragara hasi yikubise hasi ubwo turi kuratuma mu nzu Yama kominduru aratabaza abandi baraza kumutabarira.
Naho abate yo grenade bataramenyekana mu mpunzi barafise abo bicura.
Amatati twebwe twaza twibaza hari gihe kimwe yigeze kwitura abategetsa avuye mu Kirundo yarafise udufaranga twiwere yagiye kupakasa ageze mu masanganzira baramukubita bamwaka twadufaranga ageze ku ngwa bikurikirane ba misanteri barabimufasha ubaze kubimufasha wa muntu yamwase twadufaranga amwaka bamubwiye ngo nazishure nazimurihe amubwira ngo urazijyanye ngo mugabo hari kutazozijya no hanze
abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko uyu mugabo yaramaze kugirirwa nabi gushikaho akugwa mu nzu iwe n'abantu batamenyekanye bamutwara mu ishyamba bemeza ko muri iryo shyamba yaboshwe arakubitwa cyane yamara ntibashimishwa nuko abajejwe ubuzima bw'ikambi babifashe
nuko leta yo ivuga uniprai na sere nuko bavuga ngo niwaza bitemagura kugira ngo ngwashike kudosiye ngo bamujyane hanze nuko bo baca bibaza hari kubyo bindi tubona yuko bera yari yabituye yari kuba umuntu yabikoze kuva kera yari gufungwa kubera umuntu akoze ikintu kitafite umutwe n'amaguru arafungwa kuri ubu burema turabibona yuko ejo twese twarirukanze turagwa mu nzu cyane igihe cyaturise turasanga yakomerese none umuntu wenene niwe yogenda kwiturusira kuri ngaranade kandi azi n'ikintu kica kandi ndi yaciye mu gisirikare ndazi no kuyirasa ndazi no kugira gute ariko bari baramwagiriza yuko niwe yayiturise
ubwo twashika muri iyo kambi mu masaha y'umutaga kuri uyu wa gatatu icegera cya Musanteri w'ikambi yabwije ijya Amerika ko bakiri mu matohoza n'igipolisi yadusavye gutenyenya ibivamwo tukabibaza mu masaha yigi imbere ubujejwe akarere mu gisata cya leta kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu onipra twavuye turondera ujejwe icyo gisata mu karere ka Muyinga na Ngozi kugira atange umuco kuri ibyo bibazo byose impunzi zishikiriza kuvyabaye umurongo wa telefoni wiwe wari wuguruye ariko ntitwashoboye kumuronka impunzi z'Imusasa zirasaba ko umutekano wazo wacungerwa bikwiye ikibazo cy'ubukebwe abapolisi bazicunze ni kimwe mu bibazo bashikirije umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe impunzi amakungu hase ryitaho impunzi igihe aheruka kubagendera bamusaba ko cokemugwa n'ubu barakigarukana.
Tusaba yuko bokongereza abapolisi kubera bari bagabanyije abapolisi tufise ngaha na abapolisi bane gusa kuri batanu, tusaba abapolisi 30 ariko barabaganje bose baragenda. Tushaka yuko umutekano bokongereza abandi bapolisi babe benshi, ibyo bintu ndibikazosubire.
Twebwe icyo dusaba umutekano kugira ngo batutekane mu nkambi kugira ngo natwe tubeho neza.
Kuri icyo kibazo cy'umutekano w'impunzi twarondeye urongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi, nawe nyene ntitwashoboye kumuronka nubwo umurongo wa telefoni wiwe wari wuguruye. Uwakomeretse yavuye yungururizwa ku bitaro byo ku mugwa mukuru wa komine ya Kiremba akuwe mu ivuriro ry'ikambi ya Musasa. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tujye noneho i Bujumbura duhamagare Remonzimana aduhe inkuru irambuye kuri byo leta y'u Burundi yatangaje ko ihakana ibyatangajwe ko itazasubira mu biganiro n'abatavuga rumwe nayo. Remo.
Afatiye ku byashikirijwe n'umugwi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI mu itangazo ayo mashyirahamwe yashyize ahabona ku wa 16 ukwezi kwa kane, mu kwemeza ko atewe impungenge n'ingingo ya leta y'u Burundi yo guhagarika kwitaba ibiganiro birongowe n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mukapa. Filipo Nzobona ari bavugira leta y'u Burundi arahakana ko leta y'u Burundi yashe iyo ngingo kuko ishimu twigoro twabahuza.
Leta y'u Burundi yashaka kubeshyuza yivuye inyuma ibyo byashikirijwe kuko itigeze ivuga yuko ihagaritse kwitaba ibyo biganiro. Leta y'u Burundi kibutsa yuko yamyishira imbere ibiganiro kandi bizokwamuko kuko ari wo muti wonyene w'ikibazo kiba kivutse hagati ya bene Burundi. Ibiganiro rero byaramaze kuba umuco nakaranga byamye biranga Barundi. Kuri ibyo rero leta y'u Burundi yashaka kuremesha ayo mashirahamwe uko ari abiri kwibandanya yizera uhagarariye ibyo biganiro nyakubahwa Benjamin William Mkapa benange n'icyubahiro Perezida Yoweri Kaguta Museveni kutwigoro badahengesha na kugira mu ntumbero yo kumvikanisha abanyepolitiki b'Abarundi.
Nahashimi byashyizwe ko mu mubonano wa nyuma w'ibiganiro by'abanyepolitiki uheruka. Umunyamabanga wa leta akanavugira leta y'u Burundi yibutsa ko leta y'u Burundi yashikirije ko ibiganiro vyotahukanwa mu Burundi mu ntumbero yo gutegura amatora yo muri 2020.
Ni nacyo gituma kubera iyo ntambwe nziza yayiteye intege leta y'u Burundi yashikirije icyifuzo cy'uko ibyo biganiro vyotahukanwa bikabera mu Burundi kugira ngo abanyepolitiki bose baronke umwanya ukwiye wo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2020 nk'uko n'umuhuza nawe nyine yashikirije icyo cyifuzo mu gihe yariko arasozera inama y'abakuru b'ibihugu muri aka karere iheruka kubera i Kampala muri Uganda mu kwezi kwa Ruhuma umwaka w'2018.
Ku bijanye n'isango ry'ibiganiro uvugira leta yemeza ko bariko baravugana n'abahuza kugira iryo sango ntirituma ibindi bikorwa byateguwe mu gihugu bihagarara. Filipo Nzobonariba akavuga ko ivyibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha vyiga Barundi.
Ikindi amakungu abwirizwa kumenya nuko imbere ya vyose ayo masezerano yega Barundi ubwabo kubera yuko nibiri mwibwirizwa shingiro riko rirasubigwamo ndetse rinisunga ayo masezerano y'Arusha yabanje guca muri iyo nzira y'ukwemezwa n'abene gihugu imbere yuko ritekwa ku mukono mu mwaka w'2025. Kubijanye n'isango ibindi biganiro vyoberako naho leta y'u Burundi irarindiriye kandi ibandanya ivugana n'abahuza kugira ngo haboneke isango bahuriyeko ridatuma ibindi bikorwa byo ku rwego rw'igihugu byategekanijwe bidurumbana.
Umunyamabanga wa leta hakaba ashikirije ivyo mu gihe mu itangazo ryo ku wa 16 kwezi kwa kane ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONI vyari vyasavye leta y'u Burundi gusubira ku ngingo yo kutitaba ibiganiro birongowe n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mukapa mu ntumbero yo gutorera umuti urama ibibazo vya politike biri mu gihugu c'u Burundi. Ayo mashirahamwe akaba yaranibukije uruhara rw'amasezerano y'Arusha mu kugarukana amahoro mu kunywanisha Abarundi no mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu c'u Burundi. I Bujumbura, Remo Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Remo kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi ingoro y'umugambwe APDR abanyamahoro yaraye yibwe idarapo n'igicapo kiranga mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanga. Ababikoze ntibaramenyekana. Umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse aduha ibindi kuri iyi nkuru.
Iyo ngoro y'umugambwe iri muri zone ya Gihanga kwibabaje gatanu urenze gato kibuga cy'ishure rya lycée municipal Gihanga ninzu igizwe n'icumba kandi yubakishijwe amatafari ahiye mu ijoro ryo kabishi wa gatatu umuryango w'iyo ngoro ntiwigeze ubomogwa gusa amatara abiri yo hanze niyo bamenye bongera barandura urubaho rwari ruteye kuri iyo nzu ari nako rwari rwanditseko ko ari ngoro y'umugambwe APDR yaba ugo rubaho canke idarapo y'umugambwe n'igiti yari imanitswe ko iruhande y'iyo nzu byose barabitwaye umukuru w'umugambwe APDR Gabriel banza witonde arababazwa n'ababikoze
ibyo rero umugambwe wa APDR byaritangaje cyane kubona mu gihe nk'iki hari abantu bacyumvira ko none iminyetso by'umugambwe tukabona ko iyo ngendo ibabaje cyane
uyo mukuru w'umugambwe insigura biha ni yuko hari abantu bashaka kubaka intege narige matora yimirije
insigura ya mbere murazi ko umugambwe wa APDR w'umugambwe washigikiye cyane ko bwizwa shingiro ryo hinyanyurwa twari abantu babishigikiye twatuzi ko hari nabandi batabishigikiye urumva tuvuga ko bishobora kuba bifitaniye isano kabiri ni abantu badufite inzigo babonye ngende umugambwe wa APDR kuri bibaka ku rubuga hejye no hino tuko turakwiragira hari abantu rero bashaka kumbura ariko bagira ngo baducivutu kugira ngo duhagarike ibyo bikorwa by'iwacu
iyo darapo itwaye mu gihe asigaye ikiringo kiri munsi y'ukwezi kugira ngo amatora y'ukwemera cyangwa guhakana ibyizwa shingiro abe mukamenya ko hasigaye ikiringo kirenga gato indwi zibiri kugira ngo imyamazo ku migambwe itangure hagati aho muri kahise amatora y'2010 n'2015 ibyo kurandura amadarapo hagati y'imigambwe ivuga rumwe n'ubutegetsi ntavuga rumwe nabwo byaribonekeje mu ntera yabo banza mu komine ya Gihanga hanini amadarapo yarandurwa yari umugambwe uri ku butegetsi NDFDD n'umugambwe wa MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi twashatse kubaza musaniri wa komine Gihanga ndayisaba ku byabaye ku mugambwe wa APDR atari intango y'ibyabaye mu matora yo muri kahise ariko ntitwashoboye kumuronka kubera ko yari mu nama mu ntara ya Kayanza hagati aho umukuru w'agacimbiri gasunze karimwo iyo ngoro y'umugambwe APDR Mbuye Jean Marie yabwije ijwi ry'Amerika ko irandurwa ry'idarapo ry'umugambwe wa APDR arakaciyemwo kuko imigambwe muri rusangi ku bwiwe ibanye neza reka no umugambwe wa APDR baremeza yuko babanye neza n'indi migambwe ndetse n'ubutegetsi ariko rero uwahoze awurongoye umugambwe yarapfunzwe umwaka uheze yagirizwa gucyoza kigaya cyambe cy'umukuru w'igihugu nkuko tuvyibutswa n'uwamusubiriye
uwo nasubiriye yitwa Kunduki Zema uradi ko yari yafashwe yanyuruzwa mu gatumaze gusemera ku maradiyo bacaye mujyana mu iperereza bava mujyana mu mpimba kigaya yari yagirijwe ko yacyoje cyegera cyambere cy'umukuru w'igihugu ku maradiyo hama rero baradutumaho kuri presidence we yanadutumye ko bwiwe hama tugiyeyo bashara mufata bamufata nk'umunyiruje hama tumaze gutabaza biciye ku maradiyo naye wanyu yarimo bica bituma matumenya ko munyi bahavuye mujyana mu iperereza abava mujyana mu mpimba
uyu Aimable Bakundukize yahavuye arekugwa ubaridegembya muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza Fidelite yishatse ijo rya Amerika
imbere yuko dusezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isa tusube tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye umugwi wa mbere w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU warujejwe gutegura abajejwe gutohoza igitero kivugwa ko cakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu gisagara ca Duma aho ni mu gihugu ca Siriya wakiwe n'amasasi na bombe igihe wari mu gikorwa co gutororokanya makuru muri ico gisagara ivyo vyabaye ku munsi wa kabiri umugwi waciye ugaruka ku mugwa mukuru Damas amakuru yatangajwe n'ishyirahamwe ONU abagwa batanu umwe mu bari bagize uwo mugwi yakomeretse muri ico gitero
Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump uyu munsi yatangaje kuri Twitter ko diregiteri wa CIA Mike Pompeo yagiye i Pyongyang rwihishwa mu cyumweru gishize abonana n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea Ruguru Kim Jong-un. Prezida Trump ati iki kiganiro cyabaye cyiza bavuganye ku nama tuzagirana na Kim Jong-un. Prezida Trump avuga yuko iyo nama ishobora kuba mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se mbere yaho imyiteguro nikomeza kugenda neza.
Igihugu cya Israel kirahimbaza uno munsi imyaka 70 kimaze gishinzwe mu kwerekana ingufu zacu za gisirikare n'intambwe zikomeye mu by'ubutunzi kimaze gushikako. Ivyo ni mu gihe Israel ihanganye n'abansi mu karere n'ibibazo hagati mu gihugu. Abanya Israel bari mu minsi mikuru kuva uno munsi wa gatatu ku muhingamo gushika ejo ku munsi wa kane ku muhingamo. Israel yashinzwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1948 yamara iyo tariki ihimbazwa muri iki gihe hisunzwe ikiranga minsi cy'Abahebrayi.
Muri Afrika y'Epfo urukiko rw'ubujure rw'i Johannesburg rwemeje igifungo cy'imyaka itatu ku mugore w'umuzungukazi witwa Vicky Momberg w'imyaka 49 y'amavuko kubera ko yatutse umwirabura w'umupolisi mu 2016 mu byamututse harimo kafir ijambo rigaragaza ivanguramoko nk'uko umucamanza yabivuze n'ubwa mbere ariko ubucamanza bufunze umuntu muri Afrika yepfo kubera bene ibyo bituti ubusanzwe byahanishwaga ihazabu.
Amakuru n'ibiganiro twatu bafite kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'America. Tubashimiye ko mwa duteza amatwi, dushimiye Engineers B yafashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu ari maskara yadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri isaha kuri mikomari kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, murakarama.